muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banywanyi mwongeye kwirirwa mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na 22. Imiryango hafi 5,000 ituriye inkambi ya gisirikari ya Mudubugu ni mu ntara ya Bubanza birukanwe mu masambu yabo.
Inzara kuna mutumba iri kwiracibitse camabo hariho umutama ageze mu zabo ahiruka gupfa ubwo turikeka ko yobanyishwe n'inzara yari ntawe nikora yarabayeho ku buryo bwo gutungwa n'itasha aho zahaci tasha urumva bica bibi inzara igeze ku rwego rwo hejuru kuva bafashe yabwiye.
Uyu rero ni umwe muri abo Barundi ku ngaruka zo kwirukanwa mu masambu yabo. Muri Madagascar, President Rajoelina yirukanye ministre we w'ububanyi n'amahanga kubera intambara yo muri Ukraine. Naho muri Nigeria, abantu bitwaje imbunda ejo bateye ibitaro bica bamwe mu bakozi bashimuta n'abandi muri leta ya Nigeria iri mu majyaruguru y'igihugu. Ikaze rero muri kumwe na Thomas Kamirindi. Perezida wa Madagascar Andrei Rajoelina yirukanye ministre w'ububanyi n'amahanga Richard Randriamandrato kubera ukuntu yatoye mu muryango w'abibumbye Loni yamagana Uburusiya ku cyemezo cyabwo cyo kwigarurira intara enye za Ukraine. Fidele Niyongabo araduhi inkuru.
Ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye ibihugu bigize inama rusange y'ishyirahamwe ONU byatoye ari byinshi cyane kwiyamiriza ivyo ryavuze ko arakigoro ku Burusiya kukwigarurira mu buryo budaciye mu mategeko intara zine zo muri Ukraine. Iyo nama rusange yasavye ibihugu byose kutemera iyo ngingo y'Uburusiya. Ku bihugu 193 bigize inama rusange y'ishyirahamwe ONU, 143 vyatoye gushigikira ingingo yiyamiriza ku Burusiya bwigaruriye izo ntara zine zo muri Ukraine. Vyongeye bisubira kwiyemeza gushigikira imbibe ubwigenge n'ubumwe bya Ukraine. Abategetsi babiri bakomeye bo mu biro vya president wa Madagascar Andri Rajoelina batangarije itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire Richard Randriamandrato yakuwe mu mabanga yiwe kubera ari mu batoye gushigikira ingingo y'inama rusange ya ONU yo kwiyamiriza ingingo y'Uburusiya yo kwigarurira mu buryo budaciye mu mategeko intara zine zo muri Ukraine. Ibihugu byinshi byo muri Afrika byaririnze kugira uruhande bifata ku bijanye n'ibitero by'Uburusiya muri Ukraine mu itashimishije bimwe mu bihugu byo mu burengero bw'isi. Gushika mu ndwi iheze Madagascar yari yagumye yirinda kugira ingingo ifashe ku matora atandukanye yabaye ku ngingo zerekeye ikibazo cyo muri Ukraine.
Fidele Niyongabo, buretse kugenda utubwiriye inkuru yo muri Nigeri aho abantu bitwaje imbunda ejo bashimuse abakozi 10 b'ibitaro bica n'abandi bataramenyekana umubare muri leta ya Nigeri iri mu majyaruguru y'igihugu.
Inkozi z'ikibi zirondera amafaranga zaranyuruje canke zirica abantu 100 na 100 mu ruraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Abategetsi ba leta ya Niger batangaje ko abagwanyi b'umugwi ntagondwa z'abayisilamu Boko Haram bigaruriye ibice bitari bike muri iyo leta. Aha mafaranga abanyagihugu bakabinjiza muri uwo mugwi kugira bagwanye leta. Amakuru aturuka mu bitaro itero cyo ku munsi wa kabiri cyabereyemwo yatangaje ko abakozi bavyo barenga 20 banyurujwe harimo inshuti z'abagwaye. Amakuru atangwa n'abajeje umutekano yatangaje ko abantu babiri bishwe inyuma y'uko abantu bitwaje ibigwanisho bateye ivyo bitaro bikuru ari benshi cyane. Buramatari wa leta ya Niger Sani Bello yatangaje ko igitigiri kitari gito c'abantu bishwe mu gitero cyo ku munsi wa kabiri cyakozwe ku bitaro bikuru Guru General Hospital. Igitigiri kitatangaje c'abandi baranyuruzwa harimo n'abakozi bajejwe ubuvuzi. Yamara ntiyatangaje ku buryo butomo igitigiri c'abantu bishwe. Muganga Dare Godia Ishaya ayoboye ishyirahamwe ry'abaganga muri Nigeria yabwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko abanywanyi b'iryo shyirahamwe 20 banyurujwe muri uyu mwaka. Ibyo byatumye bamwe muri bo bahunga igihugu kubera umutekano muke.
Fidele Niyongabo, urakoze kuri ayo makuru yo muri Madagascar no muri Nigeria. Chuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mujye no kuri internet @ radio yacu @.com, kuri YouTube na Facebook @ radio yacu, naho mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho. amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Burundi. Umugambwe Sahwanya Frodebu uhamagarira leta n'urwego rw'ubutabera kurangiza dosiye y'abashinjwa igandagurwa rya president Melchior Ndadaye wakomokaga muri uwo mugambwe. Imyaka 29 irashize kuva uwo wari umukuru w'igihugu wa mbere na mbere watowe muri demokarasi yishwe. Pierre Claver niyo nkuru ukorera Kigali mu Rwanda afite inkuru irambuye.
Imyaka 29 irarumanye Melchior Ndadaye yari umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu matora ya demokarasi agandaguwe. Umugambwe yakomokamo Sahwanya Frodebu uko bukeye uko bwije wifuza ko homenyekana bamwishe n'icabi batumye. Pierre Claver Nahimana atwara uwo mugambwe yabyibukije mu kigeno yahaye abamenyesha makuru mu ntumbero yo kwibuka uwo yahavuye agigwa incungu ya demokarasi.
Turongera tugashima intambwe tungane ku Burundi gashiseko yo gushengeza mu tungane ibihangange byategetse ihirikwa y'ubutegetsi biciye mu gusesa amaraso itariki 2001 gitugutu mwaka wa 1993 gusaba leta y'u Burundi hamwe n'utungane kuko kuri bishoboka byose bakanyarutsa ibyo bikorwa bakabirangiza harimo no gukurikirana abari muri uwo mugambi mubi iyo bari hose barenguswe imbere y'utungane. Umugambi Sahwanya Frodebu gumusaba leta y'u Burundi hamwe n'ubutungane ko gukora ibikenewe byose kugira ngo imiryango yabuze muri icyo gihe imfubyi n'abapfakazi ko boshirwa n'ingoga mu murwi w'abasaba indishyi y'akababaro.
Uwo mugambwe watangaje ko hari abamaze iminsi baguhanura kwitura ubutungane witwarira abanyamahanga boba baragize uruhara muri ubwo bwicanye. Ico bikoze Nahimana yavuze ko iyo nzira umugambwe wiwe utazoyifata kuko atavyemezo bikwiye bafise.
Abarundi bonyene nibo bari muri byo. Twama twumva yuko aba bantu benshi bavuga ati muraraba neza burya hariho abanyamahanga bihije inyuma ibyo twebwe nta byemezo tubifitiye. Turamaze kumva n'abandi bavuga bati oya oya muraraba neza aho ndaze bamwica nga mu Burundi hariho abanyarwanda bari bahari babatutsi babahutu bagira bati nimubikore ibyo twebwe ntacyo tuzi.
Ubutungane bw'Uburundi buherutse gushira habona urutonde rw'abantu 17 bo mu bwoko bumwe bw'abatutsi bagerezwa itembagazi w'ubutegetsi bwa nyakwigendera perezida Melchior Ndadaye yakomoka mu bwoko bw'abahutu mu mwaka w'igihumbi 1993. Abenshi muri bo bari intwazangabo mu gisirikare. Ku isonga haza mugenzi we nawe nyene yahoze atwara Burundi aherutse kwitabira Imana mu gihe guca Mali Major Peter Buyoya hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'ibicocoro mu gisirikare ca kera. Abari mu gihugu barafashwe barafungwa barimwo General Celestin Ndayisaba, abakoronere nka Gabriel Gunungu, Rora Niyonkuru na Nise Nahigombeye bakuwe mu karuhuko k'izabukuru. Abandi barahunze igihugu barimwo Alphonse Marie Kadege yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Abenshi muri abo batari mu gihugu baciriwe umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose, abandi bakategwa gufungwa imyaka 20 bagirizwa ibyaha bitatu bikuru bikuru: ukwica umukuru w'igihugu, gute mbagaza ubutegetsi hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu. Umunyamategeko Janvier Bigirimana akurikirana agufiyo dosiye yemeza ko ubwo rubanza rurimwo agashavu k'ubutegetsi ku gisirikare n'intwaro z'imbere y'umwozo w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Ico bikoze turazi yuko Melchior Ndadaye hari habamugandaguye kandi yuko haboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimwe, ahubwo ni ikintu ciza cyane. Nibyo twama dusaba ubutungane twiteze n'ubutungane buzoza bwerekana ivyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa. Ntibuzare ubutungane bufata ikiringo kimwe, bufata akantu kamwe mu bintu byinshi. Tufata yuko ari kugomba kujyanisha abarundi bakoresheje imvu z'ubwoko.
Ubwicanyi bwahitanye perezida Melchior Ndadaye nabo bari basangiye kurongora igihugu bwakurikiwe n'indyane za politike zahitanye abantu ONU ivuga ko barenga 300,000 bo mu bwoko bw'abatutsi. Naha umugambwe Sahwanya Frodebu usaba ko ukuri kumenyekana.
Harabaye amankete ariko Frodebu yaje ivuga iki bintu sibyo. Icyo gihe procureur general yari ahari yaraciye ashyiraho umurwi wakwiye mu gihugu cyose, aho bavuga bati abaragiye mu bwicanyi bwakurikiye barabafashe bose babazana mu gasho. Nkumbure ikibazo kihari, mbega byaraheze, mbe ni kuki ubu bitosubigwamo.
idose y'ububwicanyi yashizwe mu mugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha barundi sever gusa abacitse ku icumu muri iyo myaka yo kuva muri 1993 bavuga ko uwo mugwi sever udashaka kwitaho ivyabo maze ugashira imbere ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'igimekime amajancana 72 sever wemeje ko bwahitanye abahutu benshi Pierre Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Tukiri mu Burundi imiryango hafi 5,000 iba ku mitumba 7 yegereye inkambi ya gisirikare ya Mudubugu mu ntara ya Bubanza birukanwe mu masambu yabo. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika yakoze yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye nawe ukorera I Kigali mu Rwanda.
Iyo miryango yirukanywe mu matongo yayo mu kwezi k'8 k'uyu mwaka. Amakuru duhabwa n'isoko ryacu avuga ko iyo miryango yategetswe n'umukuru w'ikambi ya Mudugudu kwimuka ikarondera handi ija kuba kuko ikambi ikeneye ayo matongo kandi ko ara ya leta. Aba ni bamwe mu banyagihugu birukanywe muri ayo matongo.
Twebwe rero basokuru badufise amatongo badusigiye batoza kuba turiko turarima ugeze zisaha bara yadukuyemo igisirikare cyara yadukuyemo ikibazo dufise rero ni nzara irisha abantu twebwe turahwereye
databukwe numwe mubari bararose iryo tongo yari yarirose ku mwami na rusage ivuga rero abana yari yahabyariye bari bashaje umugabo wanjye yapfuye ahamariye imyaka 65 kandi niho yari yaravukiye bakihaba rero ni iyo kambi y'igisirikare ngo ntane yari ihari iyo kambi ishikira aho hane gihungwe yaje isangaho abanyagihugu aribo batanguye kuhaba
ibintu biri uko mu gihe aba banyagihugu bavuga kwa matongo aribo batanguye kuyashikamwo imbere y'uko ikambi ya Mudugudu ihashikamwo mwaka w'1985 uyu mutama w'imyaka 76 avuga ko ariho yavukiye yemeza kwa matongo ara yabo bwegu
44 mvuka kwezi umunsi basuko na basokuruza batumye kwa matongo ara yari yeshwe nta namba uyu munsi mu 2022
abanyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bayiganiye ko babujijwe gusubira gusoroma ibyo bari bararimye icibagiwe cyo cho nugusubira kuyarimamwo ubuserukire umugwa w'abanyagihugu baturatujwe mu matongo bavuga ko ara yabo Pascal Nzikwinkunda avuga ko ingaruka mbi zimaze kwibonekeza kuri bamwe muri abo harimo n'imijyango irenga 20 imaze guhunga igihugu
inzara kuna mutumba iriko iracibitse camabuye nokuvuga hariho abo twikeka ko bamaze kwicwa n'inzara hariho umutama ageze mu zabukuru ahiruka gupfa nuvuga turikeka ko yoba yishwe n'inzara yari ntawe niko yarabayeho ku buryo bwo gutungwa n'itasha aho zahaca itasha urumva bica bibiye inzara igeze ku rwego rwo hejuru kuva bafashe yongiye kose rero mu minsi imbere turahunga tutaziyo duhungira
isoko ryacu ritubwira ko kugeza ubu igisirikare ataco kirashikiriza kuri ayo matati ari hagati yacu nabo banyagihugu ariko buramatari w'intara ya Bubanza Nizigimana Kreofasi avuga ko ikibazo yagishikirije inzego zo hejuru aho hari ku munsi wa mbere w'indwi heze abanyagihugu bagiye kugaragaza umubabaro kubiriwe yongeye uburongo yabavuga ko banyazwe amatongo avuga ko bitwaye ku nzego zitandukanye zo mu ntwaro gushika no ku muhuza w'abarundi ariko kandi abandanya avuga ko bakeka ko ari umugwi w'abasirikare bo mu nzego zo hejuru wabo ugomba kubanyaga utwa
ni hamwe ikintu umurundi wuna musa kwereka imbere utabona ibiri inyuma igituma tubona iko ibi bintu ari ikintu kinyegejwe inyuma y'ikindi nuko ibikogwa bazanye atabishasha ari bya bindi byahora bikoregwaho
umugore w'umutumba Rugunga umwe mu bibako n'imijyango ivuga ko yomowe mu matongo yabo Ruvugo Celeste afise cyasaba umukuru w'igihugu kubgabarongoye
na handi hantu hasi hejuru hariho bashobora gukubita isuka ataraya matongo yukuri turasaba Sebarundi ko yogira ica koze nk'abantu tujejwe intwaro dusanzwe duserukira bene igihugu turafatwa n'agahinda kenshi iyo tubonye abene igihugu dusanzwe tuvugira bariko bibamwe bahunga bava mu gisagara kubera ikibazo babuze aho bakubita isuka
umuhinga mu bijanye no gutunganya amatongo avuga ko ingorane z'amatongo ziri hagati ya leta n'abanyagihugu leta zifise mu ruhara na cane cane kuva mu ntwaro y'abakoloni kubwa Emery n'ukuri asigura ko abadagi n'ababirigi bari bashinze ko amatongo yitirirwa leta ari amatongo atagikorwa ariko arakoregwamwo na bugingo nubaka bariko bikiri uyu muhinga arafise icahanura leta mu ntumbero yo gukinga amatati n'ingaruka mbi ku banyagihugu afatiye ko haheze imyaka myinshi ikambi ya gisirikare gisirikare ibanye neza n'abarongoye.
Twivuza ko leta yogira ivya expropriation ari uko yabuza handi. Ifasha tu umwaka nzogira expropriation nka 20. Nzozigira mu ntariri mu ikomini iyi nzobangira nkore imigambi iyi icitegura n'umuzibukira. Buri umuntu bazomwimura bashe bamuha n'umuzibukira na cyane cyane ko umuzibukiro leta ushize kugihe ubu wawudugije kugira ngo umwene gihugu ntarengane.
Iyi miryango irenga 5,000 iriko yimugwa mu matongo apima hegitari zirenga 1,000 ziharugwa ku tudugudu indwi turi mu makomini 3. Imwe ni Buganda yo mu ntara ya Cibitoke, iyindi Bubanza hamwe na Gihanga ziri mu ntara ya Bubanza iri mu kambi ya mudugudu ikora ibikorwa byo kwitegurira gufasha kugarukana amahoro mu bindi bihugu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Yari inkuru rero y'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi ku kibazo cy'abantu bimuwe hafi y'inkambi ya gisirikare ya mudugudu mu ntara ya Bubanza. Noneho ikiganiro bungabunga ubuzima, Eugene Mukankusi.
Ndabaramukije mbashimira kuba muri kumwe natwe muri ikiganiro bungabunga ubuzima. Ndi Eugene Mukankusi, ikaze mwese. 50% byibura by'abantu batuye isi ntibabasha kubona ubuvuzi bakeneye, kandi 100,000,000 baguswe n'ubukene bitewe n'ubuvuzi buhenze nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima w'imesi ibivuga. Ababirebera hafi bavuga ko ubuvuzi butagira uwo buheza ari inkingi ikomeye yatuma abantu bose babasha kubona serivisi z'ubuvuzi bakeneye bitababereye umutwaro. Bavuga ko ubwo bwishingizi kuri buri wese bugamije gutuma serivisi z'ubuvuzi zivugurura bikarinda ubuzima bw'abaturage ikintu cyose cyabangamira, kandi bikabarinda ubukene buturuka ku burwayi. Abashyigikiye ubwo buvuzi butagira uwo busiga inyuma bavuga ko bituma byorohera abarwayi bose kwivuza. Cyokora ababurwanya bavuga ko bufite inenge harimo gutuma umwimerere w'ubuvuzi abantu bahabwa ugabanuka. Aha bavugamo nk'ibijyanye no gutegereza igihe kirekire mbere yo kubasha kugera ku nzobere mu buvuzi ku ndwara runaka. Serivisi zinyuze mu buvuzi budaheza zishyirwamo amafaranga na za guverinoma 100% cyangwa mu buryo bucagase.
Abaturage babasangwa butaka bazwi nk'abasigajwe inyuma n'amateka bo mu mudugudu watera imbere mu Rwanda bamye bagorwa no kubona serivisi z'ibanze z'ubuvuzi. Imbogamizi nyamukuru ikaba ikiguzi cya serivisi z'ubuvuzi. Leta yafashe zimwe mu ngamba zigamije kuvanaho icyo cyuho binyuze muri gahunda y'ubwisungane yiswe mutuelle de santé.
Tukiva mu masamba twagiraga ubwigunge, twaba turwaye tugatinya kuza ku bitaro, twagera ku bitaro tukatinya kuzayo no kubyara, tugatinya kuza kubyarirayo. Ariko umubyeyi wacu Paul Kagame akimara kumenya uburenganzira bwacu yaduhaye mituweli araturihirira, abana bararwara tukabazana ku bitaro nta kibazo.
Iyo mfashanyo ishingira ku bukene mu mikoro itangwa mu byiciro bitanu bigendanye n'amikoro biva ku nyuguti ya A kugera ku ya E. Ingo zo mu rwego rwa E ni zifite amikoro ari hasi cyane kurusha izindi. Izi ngo zishyurirwa ubwisungane mu kwivuza, buzishyurira serivisi z'ibanze z'ubuvuzi nta kiguzi, ndetse zigahabwa n'imiti ku kiguzi kigabanyije.
Leta itarandihira yarangoraga kubura amafaranga yo kwivuza.
Abayobozi b'urwego rw'ubuvuzi bavuga ko uruhare rw'abaturage rukenewe mu gufasha mu kubaka icyizere. Kimwe mu bisubizo ni ugukorana n'abajyanama b'ubuzima bari muri buri mudugudu. Mu kazi kabo harimo guhugura abaturage ku ndwara zitandukanye, gusura ingo bagenzura uko ubuzima bw'abazituye buhagaze, kwibutsa abagore batwite igihe cyo kwisuzumisha, n'ababyaye bakabibutsa amatariki yo gukingiza abana.
Nkibyara umwana wa mbere njewe yarwaye inzoka, ubwo ndagenda mu kinani mbazaba byayi bakuru timundagira umuti umwana wanje yarwaye inzoka, baragenda banyahirira ibyatsi by'inzoka. Ariko igihe mboneye mituweli namujanye ku bitaro ngezeyo baramuvura banshi igiceri cya 20 nicyo natanze.
Abari mu cyiciro cya E banagenerwa izindi mfashanyo mu mibereho nk'inkunga y'ibikoresho bitanga umuriro w'amashanyarazi ukomoka ku mirasire y'izuba mu ngo zabo, kimwe na gahunda mbonezamirire.
Professor Mohamed Nasir Sambo umunyamabanga nshingwabikorwa w'ubwishingizi mu kwivuza mu gihugu cya Nigeria aratubwira ibindi byerekeye inzitizi n'amahirwe yo kugira ubuvuzi butagira uwo busiga inyuma.
Once you are employed in an organization that has about 10 staff and more, you are part of your salary and contribution from.
Iyo ukora mu kigo gifite abakozi bagera ku 10 cyangwa barenga, ushobora kubikora. Igice cy'umushahara wawe hamwe n'umusanzu uvuye ku mukoresha wawe bikazakusanywa bigahurizwa hamwe mu kigo cya leta gishinzwe ubwisungane mu buvuzi. Ibyo birafasha, ariko imbogamizi irimo nuko itegeko ntacyo riteganya kohererezwa mu cyiciro cy'imirimo itanditse ari nabo benshi. Rero ubuvuzi kuri bose bugizwe n'ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni gute winjizamo abaturage bose. Ibyo ni mu gihe wenda ku baturage bose bagera kuri 25% gusa aribo babasha kugera ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Ufite abagera kuri 5% batabasha kuhagera. Rero ubuvuzi kuri bose nimwe muri gahunda zafasha ko bose bagerwaho. Ni gute uzazamura umubare wa 25% ukawugeza ku 100%? Icya kabiri, ni gute twakwagura serivisi zirimo gusabwa? Muri make, ni gute twongera serivisi zitangwa? Icya gatatu, ni gute uzabyifatamo mu gukemura imbogamizi zishingiye ku mikoro ubwirinzi, imwe mu mpamvu zisunikira abantu mu bukene? Imitangire ya serivisi z'ubuvuzi yabisobanuye iki mu gihe udafite uburyo bwo korohereza abantu kwivuza? Abo bantu byanze bikunze bazakena, kandi ubukene buteza izindi mbogamizi ku rwego rw'ubuvuzi bushobora guteza igabanuka rikabije ry'umutungo cyangwa kugusunikira mu myenda, kandi urwo ni uruziga rubi.
Igeragezwa ry'urukingo rushya rwa malariya rwakozwe na kaminuza yo mu Bwongereza ya Oxford bwagaragaje ko bukora ku gipimo cya 80%. Ibyo bivuze ko rufite ubushobozi bwo kurengera ubuzima bw'abantu babarirwa muri za miliyoni nubwo kuzarandura iyo ndwara. Ibindi kuri iyi nkuru.
Urukingo rwa malaria rwiswe L21 rumaze kwerekana ibisubizo bishimishije by'igeragezwa nyuma y'inshuro eshatu z'igeragezwa ry'ibanze. Icyakora kugumana ubwo budahangarwa byakomeje kuba ikibazo gikomeye.
Imwe mu mpungenge zari zihari ni uko ubu bwashoboraga kuba ubwirinzi bw'igihe gito, kandi kugera kuri 80% by'umusaruro wari witezwe mu mwaka wa kabiri ni amakuru ashimishije rwose. Muri urwo rwego,
icyiciro giheruka kigeragezwa cyarimo abana 150 mu mujyi wa Nanoro muri Burkina Faso. Ibyarivuyemo byatangajwe mu kinyamakuru cya Lancet kibanda ku nkuru z'ubuvuzi, bigaragaza ko doze ishimangira yari hejuru mu kurinda ubwandu bwa malaria ku kigero cya 80%. Nta n'ingaruka mbi zikomeye zagaragaye.
Aka ni agakoko ka parasite turimo kugerageza gukingira. Izigera ku 100 zakorewe amagerageza yo kwa muganga, kandi birasa nk'aho ubu ari rwo rufite ibisubizo byiza kugeza ubu.
Uruganda Serum Institute of India rwakoze amamiliyoni ya doze z'urukingo rwa COVID rwo mu bwoko bwa AstraZeneca rurimo gukora urukingo rwa malaria rwa L21.
Turimo kugerageza gukora igisa nk'ibyo kuri malaria, gukora urukingo ruhendutse ku buryo twasohora doze miliyoni 100 cyangwa zirenga mu gihe gito gishoboka.
Mu mibare ya nyuma igaragara, malaria yishe ababarirwa mu 627 mu mwaka 2020. Umubare munini cyane wabo ni abana batarageza ku myaka 5 y'amavuko bo muri Afurika y'umunsi butayu bwa Sahara. Ishami rya Loni ryita ku buzima ryemeje urukingo rwa mbere rwa malaria mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize rwiswe RTHS, ariko L21 ishobora gutanga icyizere gisumbyeho.
Urukingo rutanga icyizere kiri hejuru nkuru rushobora kurokora ubuzima bw'abantu 100,000 mu mwaka, ndetse rukazageza ku kurokora ubw'ababarirwa muri za miliyoni mu myaka 10 iri imbere cyangwa irenga.
Ibisubizo bizava mu igeragezwa ry'icyiciro cya gatatu ririmo gukorerwa ku bana 408,000 bizasohoka mu mpera z'uyu mwaka, kandi abashakashatsi bizeye ko inkingo zatangira gukorwa ku bwinshi mu mwaka wa 2023.
Zimbabwe ihanganye n'icyorezo cy'iseru cyahitanye abantu hafi 700, abenshi muri bo barabana n'abantu bakiri bato. Abayobozi bashinzwe ubuzima bavuze ko kuva icyorezo cyadutse bahanganye n'iyo ndwara yandura iterwa na virusi. Ni indwara itera uduheri, gukorora n'umuriro, kandi ishobora kwica abana batakingiwe. Muganga Alex Ntare Gasasira ahagarariye ishami rya ONU ryita ku buzima WMS muri Zimbabwe, dore icyo abivugaho.
For this initial phase, the vaccination campaign has been limited to the children from 6 months to 5 years.
Kuri iki cyiciro cya mbere, gahunda yo gukingira iseru yagarukiye gusa ku bana bafite kuva ku mezi atandatu kugeza ku myaka itanu. Ariko turimo kubona mu turere tumwe twibasiwe cyane no mu biturage umubare munini w'abana barengeje imyaka itanu bayanduye. Icyo bitwereka ni uko dukwiye kwagura ikigero cy'imyaka yabo tugomba gukingira muri ubu bukangurambaga tukageza ku myaka 15, kandi dukeneye andi mikoro y'inyongera. Mu bijyanye no kwita ku bana bamaze kwandura, turimo gukora uko dushoboye ngo twubake ubushobozi hirya no hino mu gihugu, twongera guhugura abakozi b'urwego rw'ubuzima. Iseru yari imaze imyaka 12 itagaragara muri iki gihugu. Rero bamwe mu bakozi bacu bakorana bya hafi n'abaturage bagomba guhugurwa ku bijyanye no kwitahura no kwita ku banduye.
Kubera ku mineke, ibintu byose bihingwa muri Maroc bikoresha ifumbire itari mvaruganda. Ubu buhinzi bwiswe Jinane Rakbir buherereye i Darbouza mu mujyi uri mu birometero 20 uvuye mu burengerazuba bwa Casablanca. Bwatangijwe mu mwaka 2023 na Fatuma Bernard Benibi Njerari, wahoze ari impuguke mu mibanire y'abantu, waje kuba umuhinzi ukoresha ifumbire yo mu kimoteri. Inkuru irambuye.
Kuva ku bigori kugera ku rutoki, ibihingwa byose hano umwimerere. Iyi famu yitwa Jinane Rakbir, iherereye muri Darbouza, umujyi ubarizwa mu birometero 20 mu burengerazuba bwa Casablanca. Yashinzwe mu 2023, bikozwe na Fatuma Benabdenibi Gerari, wahoze ukora ibijyanye n'ubumenya muntu, aza guhindura ajya mu buhinzi bw'umwimerere.
On utilise l'eau à très petite quantité. L'agroécologie c'est
dukoresha amazi make cyane. Ubuhinzi bubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima rwose n'ubuzima bwiza bw'ubutaka ni ingenzi cyane. Ntabwo twitaye ku butaka uko bikwiye, nubwo ubutaka ari bwo shingiro rya byose. Kandi rero ubuzima bwiza bw'ubutaka bukaba budashobora kugerwaho nta fumbire.
Benabdeni Bijerari anakira mu ifamu y'abashyitsi barimo na ba mukerarugendo b'abanyamahanga, akabasobanurira ibyo akora bakanaryoherwa n'indyo ya tajine yateguriye aho mu mboga zeze mu ifamu ye.
I met amazing people here that shared their opinion with me, and I loved the idea of visiting.
Nahuriye hano n'abantu beza cyane bansangiza ibitekerezo byabo, kandi nkunze igitekerezo cyo gusura ifamu ikoze mu buryo burambye kubera ko sinigeze ngira amahirwe yo kuyibona mu Bufaransa, kandi nibwira ko hariho hazaza hacu nk'ibiremwa muntu byujuje ubumuntu. Nsanga ibi bikwiye.
Umwe mu migirire yahinduye no guhindura gakoresha ubwoko bushya bw'inyongera musaruro. Muri aka gakarito igihishemo ni iminyorogoto ibarirwa muri 100 niba ahubwo atari mu 100. Pierre Gartier ari mu bashinze ikigo gikora inyongera musaruro zivuye mu myanda y'udusimba duto.
Dukusanya tukanakira imyanda tukayigaburira udukoko twacu umwanda, utwo dukoko twitumye tukoramo ifumbire, utwo dukoko natwo tukadukoramo proteine zishobora gukoreshwa mu biribwa by'amatungo n'ifumbire izakoreshwa haba mu buhinzi bw'umwimerere cyangwa se busanzwe.
Ministeri y'ubuhinzi ya Maroc ivuga ko ubuhinzi bw'umwimerere bwageze ku minsi y'akazi irenga 1,400,000 mu mwaka w'2019.
Naho dusoreje ikiganiro cyacu bungabunga ubuzima cy'uyu munsi, mwakoze kubana natwe. Ku yandi makuru yerekeye ubuzima n'inama zabafasha kubaho neza hamwe n'ibigezweho mu buvuzi, mwegerejwe irya Amerika kuri www.radioyacu.com. Mwadusanga no kuri YouTube, Twitter na Facebook VOA Radio Yacu. Naho ubutaha mukore kandi ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda.